muri kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika, ni uje nyamukankuzi basubuza hano muri studio ya gatanu Washington DC.
Muri kumwe kandi naje mfite niyo ngabo ndanje ndabaramukije tubaha ikaze mu biganiro byacu tubafitiye muri aka kanya. Mu Burundi umunyamakuru wa gatanu yafunzwe azira umwuga wiwe nyuma y'abandi bane bafunzwe kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye.
Inzego zafashe iyo ngingo nuko bokwitiza agatima mpembero karaba yuko ivyo bariko barakora bitaza konona kurusha aho bibaza yuko hari ubuti baba bariko baratora.
Oni Silvestre Ntakarutimana ayoboye radio Isanganiro avuga ko adashimishijwe n'ihagarikwa ry'umumenyeshamakuru Pascal Blaise Kararumiye.
Mwigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ikinshasa.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko abasirikare 11 babo bari mu bitaro inyuma y'uko bakomeretse mu gitero cy'amamisile cyakozwe na Iran mu makambi muri Iraq.
Umusirikare Khalifa Haftar urwanya ubuyobozi bwa Libya yiteguye inama y'amahoro izabera mu Bugereki ku cyumweru.
Abategetsi badacana uwaka muri Sudani yo mu manuko bumvikanye ku vyerekeye gushyiraho Leta y'ubumwe mu kiringo ntarengwa ko cashizweho c'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Izi nkuru hamwe n'izindi bateguriye turazigaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito ni ito jamakuru yo hijano hino kuhisi tuwafitie duhere kuyerekeye Amerika. Abategetsi b'igisirikare muri Amerika batangaza ko abasirikare 11 b'abanyamerika bari mu bitaro inyuma bakomeretse mu gitero cy'amamisile ballistic Iran yagize mu kibanza c'igisirikare cha Al-Assad muri Iraq carimwe abasirikare b'abanyamerika. Iraq yakoze ico gitero cy'amamisile ballistic mu kwishura ku gitero c'indege itagira umudereva ya gisirikare ya Amerika yishe Qasem Soleimani, umusirikare akomeye w'umujeneral yari ayoboye inteko zidasanzwe z'igihugu cya Iran hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Naho atamusirikare n'umwe w'umunyamerika yishwe muri ico gitero, abasirikare batari bake barakomeretse bakaba bariko barasuzumwa mu bitaro mu gihugu c'Ubudagi na Kuwait. Vyitezwe ko basubira mu gihugu ca Iraq niyo vyibonekeza ko atakibazo bagifise. Prezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje inyuma y'igitero ca Iran ko atanteko za Amerika zakomeretse muri ico gitero. Umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mu bisabisho yayoboye uno musi wa gatanu yatangaje ko Iran itazocika intege kubera ibihano bifise ingaruka zikomeye cyane Amerika yayifatiye.
Tunyarukire noneho ku mugabane wa Afurika. Polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashibyuka bijyana mu maso higira ngo iburizemo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ikinshasa kuri uyu wa gatanu. Abashinzwe umutekano babujije umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu kwitabira iyo myigaragambyo. Bashoreye imodoka ya Fayulu bari ku maguru, abandi bari mu modoka y'ivane bamugeziwe. Bakoraga rero ku buryo adakora urwo rugendo n'abamushyigikiye nyuma ya misa yo mu gitondo muri kiliziya y'abagatolika mu ntara ya Njiri. Fayulu yasabye abigaragambya kwamagana ibitero by'abarwanyi n'ibyo yise gushaka gucamo Kongo ibihugu bitandukanye cyane mu burasirazuba. Yashinje abategetsi gukoresha icyo gice cy'igihugu mu nyungu z'ibihugu bituranyi nk'u Rwanda. Iyi niyo myigaragambyo uyu wahoze ari kandida perezida Martin Fayulu akoresheje kuva atsinzwe amatora yo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Na amatora Fayulu yavuze ko yibwe kugira ngo Felix Tshisekedi ayatsinde.
Naho muri Sudani yo mu manuko abategetsi badacana waka muri ico gihugu bumvikanye ku vyerekeye gushyiraho Leta y'ubumwe mu kiringo ntarengwa ko cashizweho c'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'umukuru w'abagwanya Leta yiwe Riek Machar mu biganiro bagiranye muri indwi bumvikanye kandi ku bibazo bikomeye byari bisigaye hisunzwe amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu mwaka wa 2018. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byaremeye abo bategetsi bombi kugira bubahirize itariki ntarengwa ko ya 2022 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020. Ni nyuma yuko badashoboye kubahiriza ikiringo cyari cashizweho imbere yaho cyo mu kwezi kw'11 umwaka urangiye w'2019. Mu bibazo bikomeye bitaratoregwa inyishu amigitegiri cy'amareta Sudani yo mu manuko yogira. ibibazo bimwe bimwe vyerekeye umutekano navyo nyene ntibiratoregwa inyishu yamara ari intambwe zimaze gushikwako.
Nyuma ya Sudani y'Epfo tunyarukiye noneho muri Libya naho havugwa ibyerekeranye n'inama y'amahoro. Khalifa Haftar uyoboye ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Libya yakoresheje ibiganiro atene mu gihugu cy'Ubugereki kuri uyu wa gatanu iminsi ibiri mbere y'uko haba iyo nama y'amahoro i Berlin mu Budage. We hamwe n'umuyobozi wa guverinoma yemewe na ONU Fayez al-Sarraj byitezwe ko bazaba ari muri iyo nama. Haftari yashimiye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya n'inshuti ye ku bikorwa bye bigamije gutuma amahoro agaruka muri Libya nyuma y'uko umuyobozi w'Uburusiya atangaje ko ashobora kuzajya muri iyo nama yo ku cyumweru. Cyakora uri mu mwanya wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'agateganyo Sergey Lavrov yavuze ko Haftari na Sarraj byonyine badashobora kwihanganira kuba bari mu babonana imbona nkubone ndetse ko badashaka kuba mu cyumba kimwe. Haftari yagiye Atene mu ruzinduko rutunguranye kwa kane. Ubugereki bushaka umubano na Haftar nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare yashyizweho umukono na guverinoma ya Libya ishyigikiwe na ONU hamwe na Turukiya mu kwezi kwa cumi na kumwe. Ubugereki bushaka kugira uruhare muri ibyo biganiro by'i Berlin ariko kugeza ubu ntiburatumirwa.
Radio Sud America Washington DC. Abantu 14 barishwe mu ijoro ryo kuwa gatatu ryashiriye ku munsi wa kane muri indwi mu mihana y'abapel ahitwa Siba mu ntara ya Mopti iri mu hagati mu gihugu cya Mali. Iyo ntara yageramiwe n'ubwicanyi hagati y'ubwoko butandukanye bwahitanye abantu amajana n'amajana mu myaka irangiye. Yamara iyo ntara yari yaranzwe n'agahengwe mu kiringo cy'amezi atandatu arangiye. Ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abantu 14 barishwe, babiri barakomereka. Inzu zitari nke ziraturigwa mu gitero cyakozwe mu mihana yaho hitwa Siba mu ntara ya Mopti hafi saa 6:30 zo mu ijoro ku munsi wa gatatu washire ku munsi wa kane. Abantu bitwaje ibigwanisho bari ku mapikipiki barateye imihana ya Siba ibamwo ahanini abo mu bwoko bw'abapel bararashe ku bantu baba muri iyo mihana baraturira inzu zabo. Abahitanywe n'icyo gitero bashinguwe ku munsi wa kane kuva mu mwaka w'2015 ubutana mu mitwe hagati y'abapel basanzwe ari aborozi n'abo mu bwoko bw'ababambara n'abadogon babarimye ko ari yongeye. Abo mu bwoko bw'abadogon bavugwa ko bagandaguye ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka urangiye w'2019. Abo mu bwoko bw'abapel bagera ku 160 mu mihana yahitwa Ogosagu hafi y'uruvive n'igihugu cya Burkina Faso.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira kuri wa3 akadomo radio yacu vwa.com ku rubuga rwa Facebook na YouTube ni bewa radio yacu. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 19 na metero 22. Nyuma rero y'amakuru yo hirya no hino ku isi tujye noneho karere ka Afurika y'ibiyaga bigari.
Mwanya rero w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umenyesha makuru wa radio yigenga isanganiro ari mu gasho ka komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi mu buseruko bw'igihugu. Injijwe ako gasho inyuma yo kumvirizwa n'umushikiranganza wa Republika muri iyo ntara kuri uyu wa kane. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muragishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Umumenyesha makuru wa radio isanganiro mu ntara ya Karusi yabajijwe kuri uwa kane ku nkuru yakoze ku munsi wa gatatu w'inondwi. Iyo nayo yari yerekeye inama yakoreshwe na buramatari w'iyo ntara ku bajejwe intwaro mu makomini no ku mitumba. Abajije intwaro buramatari Kariniya Mbarushimana yabasaba kutisuka mu itunganywa ry'amakoperative yitwa Sangwe yaronkejwe imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi. Arengukijwe kuri uwa kane n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Karusi inyuma yo kumvirizwa Pascal Blaise Kararumiye yinjijwe agasho ka komisariya y'igipolisi. Umuyobozi wa radio isanganiro avuga ko yakiriye nabi ihagarikwa ry'uwo mumenyesha makuru kandi inkuru yakoze atamakosa y'umwuga ayigaragaramwo.
Umuntu yumvirije inkuru yatanze jewe ubwanje aho ngeza mu kumenya ivy'umwuga
jewe nasanze atakosa nari toyiririmwo ndetse nasubiye ndayumviriza nijoro ndasubira ndayumviriza no mu gitondo nasanze atakosa nari toyiririmwo umuntu araje amakuru ingena kogwa mu bijanye n'ivyo mwuga ivy'amateko asanzwe atekanya ico numvise nuko yakoze inkuru kuvyerekeye amafaranga yatanzwe ma koperative sangwe akorera mu komune yose y'igihugu na cyane cyane ko yavuze mu vy'Karusi avuga yuko amafaranga yashikije ma koperative asanzwe ari mu komune y'intara ya Karusi ivyo yavuze ibintu bijanye no gukoreshwa kwa amafaranga hanyuma rero mwumva yuko yahamagawe n'umushikiriza manza kugira ngo ambaze kuri iyo nkuru cyatangaje nuko inkuru ikozwe neza tanamahinyu umuntu yoyitora yoca ifunga umuntu ivyo nivyo tariko turumva muri kano kanya
Sylvain Ntakaruta Imana aributsa abacanke bari igikogwa iyo nkuru yashikirije irimwo agahaze
mu bisanzwe iyo hari inkuru ibaye hakaba akajamo ikosa mu kuntu inkuru yakozwe uwo muntu aba yavuzwe canke uruhande rwagumva yuko tanejerejwe n'ivyavuzwe ruronka umwanya nago rugaheza rukavuga turahereza umwanya abantu bose rero babashaka kugira ico bashikije ku nkuru ziba zibaraba ziba zashikirijwe rero abakuru mu vy'intwaro hariya mu ntara ya Karusi ntibigeze batubwira ejo bati iyo nkuru ihejeje kuvuga siyo mu bisanzwe byarimeze ukundi kugira tubahe ijambo n'abantu baheze kubiyumvira baheze bayiyumviriza ivyo nta byabaye hanyuma rero baciye bafata no mvuga inzira ya hafi yo gufunga umenyesha makuru tukibaza yuko ivyo atari byiza muri kino gihe tuba dukeneye yuko igihugu cyacugira ishusho nziza kugira ngo abamenyesha makuru n'abajeje intwaro bakora neza twese dutere dutumbere intumbere yo kubaka igihugu cyacu igihugu cyubashwe igihugu gifise ijambo mu makungu
Umuyobozi wa Radio Isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi abandanya kuvuga ko umenyesha makuru Blaise Pascal Karanumiye apfungiye ubusa afise icyo asaba abamushize mu gasho
Yabo twavuga tuti yakoze nk'icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu icyaha gisanzwe gitekanije mu vyaha birimo gitabu mpana vyaha aho twari gushobora kuvyumva uno munsi ariko ahogwa inkuru yakoze hanyuma nimba yavuze ibitavuzwe mu nama twumvise yavyavugiwemo abari ko barayigirisha nibaze tubaha ijambo hanyuma baheze bagire nabo ico bashikirije rero nosaba yuko abakuru muri kino gihugu bafise ico bavuga nko kubijanye ningene abakuru mu ntara bigenza bari bakwiye kuraba ingene babahamagarira kukwikiza amategeko bakaraba ingene bakorana neza n'abandi bantu bose bari ko barakorera mu ntara kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere inzego zafashe iyo ngingo nuko bo kubitiza agatima mpembero karaba yuko ivyo bari ko barakora bitaza konona kurusha aho bibaza yuko haruboti baba bari ko baratora tukibaza yuko abo bantu bafashe iyo ngingo bo subiza agatima mpembero umenyesha makuru wacu bakamurekura
Kararumiye abamenyesha makuru agira gatanu ahagaritswa z'umwuga kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari mu bihero rya bubanza haraheze hafi amezi atatu bahagaritswe mu kwezi kwa 10 ku mwaka uheze bari gukora inkuru ku gitero cyakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu ntara ya bubanza sentare nkuru ya bubanza yaciye ibagiriza ko bari mu bateye ivyo bashingwa amanza abafasha kuburana biyamirije bivuye inyuma kugenekezo rya 30 kwezi kwa 12 mu mwaka uheze Sentare nkuru y'intara ya Bubanza yasabiye abamenyesha makuru uko ari bane gufunga imyaka 15 no kunyaga ibikoresho by'akazi byose bari bitwaje abamenyesha makuru babandanya bavuga ko bafungiye ubusa bafise ikiringo cy'iminsi 30 yo kunguruza iryo fungwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu ryaraniyamirijwe n'umuryango wa Buraya kuri no wa kane inama nshinga amateka y'uwo muryango yaranebaguye iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bahagaritswe bariko bakora umwuga wabo igasaba ko borekugwa
Inkuru y'ijwi rya Amerika ryabateguriye gifashishije abanywanyi baryo mu Burundi Desiratunga Imana ari Kigali mu Rwanda arakoze kwidushikiriza
Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwaheretse abanyamakuru abagabo babiri bakurikiranweho ibyaha by'iterabwoba barimo Nsengimana Herman wasimbuye Major Kariste Sankara mu kuvugira inyeshyamba za FRN na Teobari Mutarambirwa wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka PS imbere kuri ishami rya Bernard Ntaganda inkuru irambuye murayegezwa na mugenzi wacu Asumta Kaboye
Buri wese yaje afungishijwe amapingu ku maboko afashwe n'abapolisi babiri usibye kwerekwa itangazamakuru aba bagabo bombi ntacyo bigeze batangaza ku rwego rw'ubugenzacyaha bw'igihugu bwasobanuye ko batemerewe kugira icyo bavuga kuko ibyabo bikiri mu iperereza umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB Marie Michel Muhoza yabwiye abanyamakuru ko aba bagabo ko ari babiri baherutse gufatirwa mu mashyamba ya Congo bakaba baragejejwe mu Rwanda mu kwezi gushize kwa 12 Marie Michel yasobanuye imirimo aba bagabo bari bafite umutwe urwanya leta y'u Rwanda ikorera mu mashyamba ya Kongo.
Abo bantu babiri bakaba harimo Elman Sengimana wari umuvugizi wa FNL ajya mu ishyaka rya Sankara ryitwa Rwandese Revolutionary Movement, akaba yarashinzwe communication. Uyu Elman yihuje n'ihuriro rya CNRD ndetse na MRCD ya Rusesabagina mu ngabo zaryo za FNL, aza no kuba umuvugizi waryo mu gihe Sankara yaramaze gufatwa ndetse akaba yaranigambye ibitero byo guhungabanya umutekano byabaye mu burengerazuba muri Bweyeye. Wa kabiri yari Mutarambirwa Theobald wari SG wa PS imbere kuri ishyaka rya Ntaganda ritemewe, akaba muri MRCD bamaze gukora ihuriro rya P5 ajya mu ngabo za FLN aho yarashinzwe gutwara urubyiruko rw'abanyarwanda abajyana mu ruriya mutwe w'iterabwoba.
Libi ivuga ko aba bagabo ko ari babiri bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba birimo kureba umutwe w'ingabo zitemewe, kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ubwicanyi, kureba umutwe w'ingabo zitemewe ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa kane 1994. Umuvugizi wa Libi avuga ko aba bantu bavuye mu Rwanda mu bihe bitandukanye, imiryango inyuranye ikaba ari yagiye ivuga ko baba barapfuye, abandi bakemeza ko baburiwe irengero.
Mu myaka yashize byagiye bivugwa ko aba bantu babuze, bishwe n'ibindi byinshi byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru ndetse n'imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe, ariko murabibona ko batari barabuze cyangwa se batanishwe, ahubwo bari baragiye mu bikorwa byo gusenya igihugu. Libu rero ikaba iboneyeho umwanya wo kwibutsa abanyarwanda kwima amatwi abantu bose babashura mu bikorwa byo gusenya igihugu aho kubakangurira ku cyubaka.
Herman Nsengimana warusigaye ari umuvugizi wa FLN nyuma yaho Kalisti Sankara afatiwe yarasanzwe ari umwarimu mu ishuri ryisumbuye, akaba yaravuye mu Rwanda mu mwaka w'2014 nk'uko byasobanuwe na Debari Mutarambirwa, we yari umunyamabanga mukuru wa PS imbere kuri gice cya Benin Ntaganda, nawe akaba yari umwarimu yavuye mu Rwanda mu mwaka w'2010. Bombi bafashwe tariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 mu bitero ingabo za FARDC zagabye ku mitwe yitwaje intwari irwanira mu burasirazuba bwa Congo. Libu yasobanuye ko yatangiye iperereza ku byaha bakekwaho by'iterabwoba, dosiye yabo ikaba izashyikirizwa ubushinjacyaha mu minsi ya vuba. Nsabimana Kalisti Sankara wari usanzwe ari umuvugizi wa FLN yafashwe umwaka ushize, akaba arimo gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda ku bya 16 bumushinja. Urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda busobanura ko mu bantu basaga 1,000 baherutse kuvanwa mu mashyamba ya Congo harimo abasize bakoze ibyaha mu Rwanda ubatangiye kubihanirwa. Marie Michel Muhoza uvugira urwego rwa Libu agasobanura ko abandi bose baba barasize bafite ibyaha bakoze mu Rwanda bazagenda bafatwa uko bazagenda bamenyekana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Mu ruhererekane rw'inkuru n'ibiganiro Ijwi rya Amerika ribagezaho ku birebana n'icyerekezo 2020 leta y'u Rwanda yari yarihaye, uyu munsi turagaruka ku ngingo irebana n'imibereho y'abaturage. Kuri iyi ngingo, ubutegetsi bwishimira ko bwagabanyije ubukene hafi ho 1/2. Cyakora intego yo kurandura igwingira mu bana batoya iyo ntibwashoboye kuyigeraho. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima ni we wabateguriye iyi nkuru ayibagezeho.
Mu ntego z'icyerekezo 2020, kuzamura imibereho y'abanyarwanda byafatwaga nk'umusingi wo kuzamura ubukungu bw'igihugu mu buryo burambye. Leta yavugaga ko ubwiyongere bw'ubukungu bwonyine budahagije kugira ngo habeho izamuka ry'imibereho myiza y'abaturage bose, bityo ko kugira ngo inzara n'ubukene bicike mu gihugu, ubwiyongere bw'ubukungu bugomba kuba buzirikana umukene kandi buha abanyarwanda bose amahirwe yo kugerwaho n'ibyiza byazanywe n'izo mpinduka zo mu rwego rw'ubukungu. Mu mwaka w'2000, aho iki cyerekezo gifite imizi, icyo gihe u Rwanda rwari rutuwe n'abasaga gato 1,000,000, hejuru ya 60% muri bo babarirwaga munsi y'umurongo w'ubukene. Nyuma y'imyaka 20, ubutegetsi bwishimira ko bwagabanyije ubukene hafi ho 1/2. Bwana Uzieri Ndagijimana uyobora Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ibi yabigarutseho mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, hari mu nama y'igihugu ngaruka mwaka y'umushyikirano.
Bigaragarira mu ntambwe igihugu cyateye mu rwego rw'imibereho myiza, tugirebye nk'ukuntu ubukene bwagiye bugabanuka muri ya myaka 18. Mu 2000 kwari kuri 63% by'abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene, ariko 2015 aho iheruka twayiboneye twari tumaze kugera kuri 38%, hafi cya kabiri.
Kubirebana n'intego yo kurandura ubukene bukabije, leta y'u Rwanda yarihaye ko bugomba kurangira mbere y'umwaka 2020, ntabwo byakunze. kuko imibare y'ibyavuye mu ibarura rya gatanu ku mibereho rusange y'ingo biheruka gushyirwa ahagaragara mu mpera za 2018 yagaragaje ko 16 n'ibice bitatu ku ijana by'abanyarwanda bakibarirwa muri icyo cyiciro. Abo bakaba batega buri kimwe cyose kuri leta, kuva ku bibatunga kugera kuho kuba ndetse yewe n'ubuvuzi. Myinshi muri iyi mibare igendera ku byiciro by'ubudehe. Ubutegetsi buvuga ko abaturage bashyizwemo hagendewe ku mikoro yabo. Icyakora ibyo byiciro byakunze kutavugwaho rumwe.
Twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa, ahubwo ugasanga ngo kondisi igiye kugenderwaho. Nge ndatanga urugero nk'iwacu mu kagari ka Butanda, mudugudu wacu, ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo niwuraza mu cyambere. Ugasanga nge ngo warushinze urugo icyo gihe ndasigwa mu cya gatatu kandi ku ngufu. Ibyo bintu nakarengane, ibintu by'ibyiciro ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendeweho.
Tugeze gutanga uko amakuru tumaze kuyatanga, baza kugaruka ngo nukujya kwireba ku none, wasanga ugasanga bakubise mu cyiciro cya gatatu kandi cyiciro cya gatatu utagitwiriye.
Kange ndi umukecuru, ndi mu nzu genyine, nta mwana ndi bubwire ngo mfashe. Ubwo kundekera mu cyiciro cya gatatu urumva bitabangamye.
Twebwe rero nta kindi twarenzaho uretse gusaba ko wenda baturenganura noneho bagakora isubiramo kugira ngo buri muntu azajye ajya mu cyiciro nyirizina runaka kimukwiriye.
Ibi rero bigasa n'ibyumvikanisha ko uyu mubare ubwawo ushobora kuburenga. Ku ruhande rw'ubutegetsi ariko buvuga ko nubwo hari amakosa make yabaye mu gushyira byiciro abaturage, hari n'abagikomeye ku muco wo kumenyera gufashwa bigatuma barwanira kujya mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'abagenerwa inkunga na leta. Ahabwana Shyaka Anastase uyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ruzinduko aheruka kugirira mu turere tw'intara y'Iburengerazuba mu mpera z'umwaka ushize wa 2019, akaba yarasabye abaturage gucika kuri uwo muco bagaharanira kwiteza imbere ubwabo.
Bifuza ko abanyarwanda bakora cyane, bakabana n'uko mu mifuka bagakora. Niba hari abatekereza kuvuga ngo ariko muri leta ntiyagira inkamira, inkamika, intamika, ibyo ngibyo ntawe ukwiye kubyifuza. Uwaba muzima yakamirwa n'amaboko. Icyo bivuze ni ukuvuga ngo buri wese aba agomba gukora kugira ngo abeho, yibesheho n'umuryango we, azamure n'umuryango we.
Muri rusange leta y'u Rwanda ivuga ko imibereho y'abanyarwanda yazamutse. Kimwe mu bigaragaza iryo zamuka ngo ni icyizere cyo kubaho ku munyarwanda kiyongereye kuva ku myaka 49 cyariho mu 2000 kugera kuri 67 mu 2019. Ibyo ngo bikaba byaraturutse ku ngamba zashyizweho na leta zigamije guteza imbere abaturage, hibandwa cyane ku bamikoro make. Izo gahunda zirimo inkunga zitangwa muri gahunda ya VUP, aho abatishoboye bamwe bahabwa imirimo bahemberwa na leta, abageze mu zabukuru batishoboye bagahabwa inkunga y'amafaranga bafasha kubona ibibatunga mu mibereho ya buri munsi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko ingo zirenga 158,500 arizo zimaze kugerwaho n'izo gahunda za VUP. Imibare y'iyo minisiteri yo mu mwaka ushize wa 2019 kandi igaragaza ko kuri ubu abaturage bamenyerwa na leta buri kimwe binyuze muri izo gahunda bagera hafi kuri 2,000,000. Gusa aha naho si shyashya, bagiye bayiguriza bikarangira atageze kubo yari agenewe. Icyakora Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente aheruka gutangaza ko gahunda yo kugaruza ayo mafaranga, cyo kimwe n'izindi nguzanyo za SACCO zitishyuwe, igenda neza. Hari mu nama y'igihugu y'umushyikirano
5 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko iyo gahunda irakomeje, turacyakomeza kwishyuza no kugaruza yari yarambuwe. Nk'uko kandi byari byaragaragaye, hari abakozi ba leta bari baragiye bambura ibigo by'imari by'Umurenge SACCO, nabo twarabishyuje. Bose hamwe bari bafitiye inguzanyo zitishyurwaga neza zigera kuri 775,000,000. Ariko kuva kwishyuza ku ngufu bitangiriye 76% bamaze kwishyura asaga 1,607,000.
Nubwo ubutegetsi bushima intambwe yatewe mu kuzahura imibereho y'abaturage, hari bimwe mu bipimo bigenderwaho mu gusuzuma aho iyo mibereho igeze bigaragara ko bitatirimutse muri gahunda ya Vision 2020. Ibi birimo n'ikirebana n'igwingira ry'abana, aho leta y'u Rwanda yari ihaye intego yo kuba yaranduye impamvu zose zitera igwingira mu bana bitarenze umwaka w'2020. Iryo gwingira mu mwaka w'2000 ryabarizwaga mu bana bagera kuri 42 n'ibice 7%, baza kugera kuri 38% mu 2018. Bivuze ko mu myaka 18 yose bagabanutseho 4.7% gusa. Impamvu itera iri gwingira kudacika nayo ikomeza kutavugwaho rumwe hagati y'inzego z'ubutegetsi n'abaturage. Ku ruhande rw'abaturage, intandaro ni ubukene, kuri leta ho ni ubumenyi buke mu gutegura indyo iboneye ku bana, cyo kimwe n'imyumvire ikiri ku gipimo cyo hasi. Ikigaragara ariko nuko iki kiri mu bihangayikishije u Rwanda rwinjiranye mu cyerekezo 2020 bigomba guherwaho mu ngamba z'icyerekezo gishya 2050 nk'uko ubutegetsi bubivuga. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
incuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda biganiriro byacu birakomeje turi hafi ariko kugera ku musozo mukanya turimo kubashakira amakuru ya sport n'imikino nkuko mubimenyereye makuru tubategurira ya weekend ubwo rero mwe mwihanganye gatoya ariko tubibutse ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi kuri ku mirongo migufi ni short waves kuri metero 19 na metero 22 YouTube na Facebook ni VOA radio yacu reka noneho tugere ku makuru ya sport nkuko narimbe babwiye ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Jean Claude wiriwe
amwiriwe neza Jenny amakuru yanyu
ni meza uraduteganyiriza iki mu mpera z'icyumweru?
Amakuru ari kuvugwa cyane narebana na championnat cy'icyo cya mbere mpira maguru mu Rwanda aho ubu ngubu mu mpera z'iki cyumweru bageze ku munsi wa 18 w'imikino. Uyu munsi kwa gatanu rero habaye umukino umwe rukumbi aho ikipe ya Bugesera FC yakinnye na AS Kigali bahuriye ku itariki mu Bugesera. Umukino waje kurangira amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Indi mikino rero irindwi isigaye izakinwa ejo kwa gatandatu ndetse n'ejo muri ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo ejo kwa gatandatu hari imikino itatu hanyuma ku cyumweru hakaba imikino ine. Twihuse ejo kwa gatandatu kuri stade Umuganda Rubavu hari Etincelles FC izahura na APR FC. Undi mukino uzahuza Rayon Sport na Espoir FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo hanyuma Heroes iBugesera yakire Marine FC. Niyo mikino itatu iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu hanyuma ejo muri ku cyumweru hari mikino ine aho Gasogi United izahura na AS Muhanga kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Gicumbi FC ya ihure na Police FC umukino uzabera kuri stade ya Miki hariya ku Mumena Nyamirambo. Musanze na Mukura bazahurira kuri stade ubworoherane mu Ruhengeri hanyuma undi mukino ni Sunrise na Kiyovu Sport bazahurira kuri stade Golgota Nyagatare. Uko bihagaze rero kugeza ubu APR FC iracyari ya mbere ku rutonde rw'agateganyo n'amanota 41 mu mikino 17 hanyuma ikipe ya 16 na hanyuma ni Heroes FC ifite amanota 11 kugeza ubu ngubu.
Nge ndumva abakunzi b'umupira maguru bahishwe cyane muri zimpera z'icyumweru ubwo bitegure nyine gukurikira umupira. Nta kindi tuvuge rya siganwa rya magare hari giteganyijwe?
Urakoze cyane. Nibyo koko mu magare ikipe y'igihugu y'u Rwanda Team Rwanda igomba guseruka mu irushanwa la Tropical Amissa Bongo ryo muri Gabon. Abakinnyi rero baraye bahagurutse mu Rwanda mu rukerera rw'uyu munsi berekeza muri Gabon nyine aho irushanwa rigomba kubera. Abakinnyi batatu abantu bavuga ko nyine ari abasore b'inkorokoro bagomba guhagararira u Rwanda muri isiganwa la Tropical Amissa Bongo. Iri isiganwa rikomeye cyane ni ryo rya mbere muri Afurika aho rero abakinnyi batandatu bagomba guseruka. Tubibutsa yuko uwitwa Joseph Areruya aherutse no kwegukana iri siganwa ariko hashize imyaka ibiri hari muri 2018. We rero Joseph Areruya Munyaneza Samuel Mugisha Jean Claude Nzafashwa nayo Moise Mugisha ndetse na Renus Uhiriwe niyo bakinnyi batandatu bategerejweho kwitwara neza muri iri siganwa u Rwanda rwaserutsemo bafite gahunda cyangwa se bafite intego yo kongera kuritwara nk'uko byabaye muri 2018.
Bivuze ko biteguye neza.
Bari bamaze ibyumweru bigeze kuri bitatu bitegura hariya mu kigo gitegura abakinnyi icyo kiriherereye i Musanze ari mu Kinigi bitegura rero bo bavuga ko bahagaze neza ariko ni isiganwa rikomeye kubera ko muri isiganwa la Tropical Amissa Bongo haserukana amakipe kuri urwo rw'isi.
Ni urakoze cyane Jean Claude ubwo makuru turategereje mu mpera z'icyumweru nyine. Tushimire abadukurikiye muri uyu mwanya mwese mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma ari kumwe na Engineer Peter Handry yafatanije na Fatuma Karara Almasse. Amakuru rero mwayagejweho na Fidel Niyongabo nange Eugenie Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Weekend nziza.